ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Inshuti namwe bagenzi mwiriwe canke mwaramutse bivana naho muherereye mu mpande zine z'isi. Kuri mikoro muteramanye na jewe nini nahazwe Maria Karori. Kaze mu kiganiro cacu ya gacuno munsi, ikiganiro tugiye guhera ikamanyura mu karere ka Warungu. Igisata c'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo MONUSCO mu mpunyapunya y'Igifaransa kijejwe ibibazo by'abanyagihugu Affaires Civiles mu Kinofunofu cyaratunganije kuri uyu wa mbere inama hagati y'abanyagihugu b'abakongomani hamwe n'abasabye ubuhungiro b'abarundi mu ntumbero yo gufasha iyo migwi ibiri kubana mu mahoro. Iyo nama ikaba itashitse ku ihangiro ryayo. Ni nkuru umunyamakuru wacu ari ikamanyura Hassan Shabani mwumva mu ijwi rya mugenzanje Alexandre Bizimana.
Umukuru w'ibiro bijeje gutunganiriza abanyagihugu kuri MONUSCO ibukavu nyakoba wa Firme Kone yaribukije ugwaruka rwo mukamanyura yuko izamu ry'ijoro atari inshingano ryago ati biri mu nshingano za leta. Yongeye ko yuko ibyo bizana kenshi ivuka ry'imigwi yitwaje ibigwanisho. Yarasabye ugo gwaruka kwitwara neza muri ibyo bihe bari ku marondo mu kubereka ingorane zishobora kubashikira. Kubasaba ubumiro b'abarundi aho nyine mu Kamanyura Kone yarasabye ko hoba ibiganiro hagati yabo n'abanyagihugu baho nyine mu Kamanyura. Kuri ico kibazo nyene ico kiganiro cyashatse gutinumbero yacu ugwaruka gwashavuye gwaraneguye cyane ico cyumviro cyo kuganira hagati yabo n'impunzi kuko kuri bwo rwagiriza izo mpunzi yuko bo barabarobere. Ico kiganiro cyamaze amasaha abiri cyarangiye atacho bashitseko. Mwamenya ko iyo nama yabereye mu nzu yishye Ishirahamwe Save the Children ikaba yari yitabwe n'umukuru w'amashirahamwe yigenga hamwe n'abagize urwego rw'ugwaruka rwaho nyine mu Kamanyura.
Tuve ifizi twerekeza imurongwe mu nkambi y'impunzi z'abarundi aho ku munsi wa Mungu uheze hahagaritswe muri iyo nkambi abagabo bane bagerageza guhindura imbibe zizwe n'amategeko z'inkambi ya Murongwe atababahaye uruhusa. Ni nkuru y'umunyamakuru wacu ifizi Feri Mutungwa kayumva mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Impunzi z'abarundi zine ku munani zo mu nkambi y'Murongwe zagerageje kwimura uturimbi tw'inkambi bidaciye mu mategeko zaragarikijwe n'igipolisi cya Kongo kuri uyu munsi wa Mungu itariki 25 ukwezi kwa kabiri 2018. Abanyagihugu bahoye Murongwe batangajwe n'icyo gikorwa cizo muzi barabyemeza ko zashatse kunguruza uturimbi batabyumvikanye n'abajejwe intwaro hamwe na HCR. Hariho izindi muzi zabajijwe kuri icyo gikorwa zarahakanye ko zitazi icyo gikorwa kigayitse. Uturimbi 10 dukozwe mu isima twateguwe n'izo mpunzi twari tumaze gushingwa kure y'imbibe zizwi z'inkambi. Umukuru w'igisagara cya Murongwe Bucwa Seleman yaganiriye na bagenzi bacu yamenyesheje ko abanyagihugu bamaze kumenya inkuru baciye bimubwira nawe ubwira igipolisi cyaciye gihagarika impunzi zine ku munani zari zimaze gushinga uturimbi. Abakenyezi b'abakongomani b'Umurongwe badandaza mu gasoko gato kari ubwinjiriro bw'inkambi barabazwa n'iyo nyifato ishobora gutera ingorane kubera n'ikibanza cyabo cyo kudandarizamwo cyari kujanwa n'izo mpunzi.
Turangiriza amakuru yacu mu rusenda tubamenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho imfungurwa PAME ribicishije mu ishyirahamwe rifatanya ibikorwa ARD ryaronkeje kuva kuri uyu wa kabiri ibifungurwa ku muryango amajana 255 itashoboye kuronka imfungurwa mu kwezi guheze biturutse ku ngorane udukarata twabo dufise. Iyo mfashanyo ikaba igizwe n'ubufu bw'ibigori, ubwishaza, amavuta y'amakoto hamwe n'umunyu. Umukuru w'inkambi ya Rusenda Nyakubahwa Emmanuel Ntirampeba arashima iyo mfashanyo akaba yaganiriye na mugenzanje Odeta Nibizi.
Imfashanyo twayakiriye neza nubwo yashitse yaricerewe mugabo ntacyo ko ije gufasha abantu bari bafite ikibazo c'imfungurwa nabo baronke kuko bari bamaze igihe kinini bataronke imfungurwa zabo. Kubijanye n'ibyo zo kugira abantu bagiye kuronka imfungurwa ni migwi y'abantu bataye amakarata, ni migwi y'abantu batarigera baronka ikarata yo gupokera, ni migwi y'abantu amakarata yabo atasomye canke se atarimwo amayinite wasanga harimo ubusa, ni migwi y'abantu bafise ikibazo cy'uko ku bantu bafise bataronse bose usanga hariho abo bagiye baronka ibipande pande.
Nino ngaha ndangirije amakuru yacu uno munsi, amakuru mutegurirwa na Sergio Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kaora, mukaba mwayumvije mu ijwi rya Nini Nahazwe Maria Karo naho ubutaha.